Radyo 1'de Amerika. Radyo 1'de Amerika vijiri Washington DC mukinya Rwanda no mu Kirundi mu Burundi muratwo mugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Ikisoro muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Kuri internet naho musanga ibiganiro byacu kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje hirya no hino dufatanyije kubagezaho aya makuru. Ingingo z'ingenzi, umwe mu basirikare bawo bashinzwe kurinda amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishwe n'abataramenyekana. Izo ngabo zirabishinja umutwe watwirwaneho ariko ikabihakana.
Ngiye na karere kagenzurwa na FARDC baritangaje kuvuga ngo twirwaneho nishe MONUSCO mu karere gacunzwe na FARDC.
Uwo ni Ngarukiye Felix, umuvugizi wungirije watwirwaneho umutwe w'abasivili b'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika ntiyishimiye ibyavuzwe n'urwego ngenzuramikorere y'itangazamakuru mu Burundi ko rutazafungura vuba imirongo ya FM radio ikoreraho muri icyo gihugu. Naho mu mahanga, Uburusiya bwarabutangaje ku mugaragaro ko bwiyometse intare nke zahoze ari iz'igihugu cya Ukraine. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Amakuru tuyahere kwa vugwa hirya no hino. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu 35 bahitanywe n'igisasu umwiyahuzi yarayi turikirijeho mu cyumba cy'ishuri Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan. Mu banyeshuri bahitanywe n'icyo gisasu cyaturikiye mu rusisiro rw'ahitwa Dasht e Bashi, harimo abakoraga ibizamini byo kwitegura kwinjira muri kaminuza. Kuri wa gatandatu, abagore bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Kabul bamagana icyo bise genocide ikorerwa umuryango wabo bita Banyamuke, batitaye kuko ubutegetsi bw'abataliban bwabujije imyigaragambyo yo iyariyo yose. Abo bagore bambaye ibitambaro bihisha mu maso habo, bigabiza imihanda bitwaje ibyapa biriho amagambo yamagana amabi abakorerwa. Abahitanywe n'icyo gisasu biganjemo abakobwa n'abagore. Itangazo ryasohowe n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bashyiriweho gufasha abaturage muri Afghanistan rinavuga ko abandi bantu bagera kuri 82 bakomerekejwe n'icyo gisasu. Kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize, ikibazo cy'umutekano cyakomeje kubera ingorane bahize ubutegetsi bw'abataliban, ariko bakomeza kwigaragaza nk'abadahangayikishijwe nacyo. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza kuri wa gatandatu yatangaje ko igisasu cyahitanye abakozi b'inzego z'ubutabazi muri Ukraine gishobora kuba cyari kimwe mu bikoreshwa n'Uburusiya mu gukingira mu kirere ibindi bisasu byo mu bwoko bwa misile biraswa bivuye kure. Yavuze ko icyo gisasu noneho cyaba cyakoreshejwe kurasa ku butaka. Mu cyegeranyo cy'urwego rw'iperereza iyo minisiteri yashyize ku rubuga rwa Twitter, yavuze ko gukoresha iki gisasu gihenze cyane ku butaka bishobora kuba biterwa n'uko Uburusiya bwaba butangiye gukena ibikoresho bya gisirikare, cyane cyane ibisasu kabuhariwe bya misile bizwiho kudahusha intego ku butaka. Iki cyegeranyo kivuga ko iki gitero cyagabwe ku munsi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangazaga ko bwigaruriye intare enye zirimo iya Zaporizhia, kigahitana bamwe mu baturage Uburusiya bwita babwo. Icyegeranyo kandi kivuga ko abagera kuri 30 bahaguye, abandi 80 bagakomereka. Ejo ku mugoroba, Perezida Vladimir Putin yatangaje ko intara za Luhansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia zibaye igice cy'Uburusiya ku mugaragaro. Mu gihe Uburusiya butangaza ku mugaragaro ko bwiyometse izi ntara, Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky we aratangaza ko mu burasirazuba bw'igihugu ingabo za Ukraine zikomeje kwegukana intsinzi mu mirwano ihabera, cyane cyane mu mujyi wa Lyman. Komeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muje no kuri website radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voaradio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Kuri uyu mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umwe mu basirikare bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri icyo gihugu MONUSCO yari yishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro. MONUSCO irashinja umutwe w'abasivili b'abanyamurenge watwirwaneho kuba aribo bamwishe, ariko uwo mutwe urabihakana. Iyi nkuru turayibaza Vedaste Ngabo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri uvira muri Congo.
Mu itangazo ry'ingabo za MONUSCO rigenewe abanyamakuru ryasohotse kuri uyu wa gatandatu rivuga yuko umusirikare wa MONUSCO wakoreraga mu minembwe wishwe arashwe n'abagwanyi bakeka kuba batwigwaneho mu ijoro ryo kuri itariki ya 30 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2022 ahagana saa yine n'igice. Muri iri tangazo kandi MONUSCO yamaganye igitero cyagabye ku birindiro byayo biri mu minembwe, isaba abayobozi ba Congo ko bakoresha imbaraga zose kugira ngo bakoze ubwicanyi bakurikiranwe. Amakuru yiraswa ry'uyu musirikare ukomoka mu gihugu cya Pakistan ufite ipeti rya sergent ashimangirwa n'ubuyobozi bwa gisirikare mu minembwe, aho buvuga yuko uyu musirikare yarashwe n'abasore batandatu muri twigwaneho bari baje muri MONUSCO muri gahunda yo kugira ngo bavanwe mu bagwanyi bajyanwe mu buzima busanzwe bwa gisivili, ariko bageze ku birindiro bya MONUSCO bica uwo musirikare waruje kubakira. Kamasa Ndakize ni umuvugizi wa twigwaneho yabwijwe igihe Amerika yuko nta ruhare bagize mu icwa ry'uyu musirikare wa MONUSCO kuko MONUSCO ikorera batagenzura.
Ndabiza ni ibinyoma kandi bavuga ibyo bahimba nabo bagere ku byo bashaka, ariko nta atwirwanda ikorera muri centre aho baze ya MONUSCO arazwi abadiployize barazwi bari baze abadiployize abasangizanzu cyangwa abo basangiye aho muri centre binafite baze.
Bavuga yuko bamwishe bari bagiye muri programme ya DDRC yo gushira intwaro hasi bagezeyo barasoma umusirikare.
Iyo programme ni yabo nabo bazabajana nibo bazikoza babajana, ariko twirwaneho nta mikorabire iyari yo yose tugirana na MONUSCO eneo zacu zirazwi abafite abo batanye ijanzu cyangwa basangiye aho bakorera barazwi. Nimba hari ababarashe ntibabavuge, nimba ari abo bazi ntibabavuge, ariko nta nama yatwirwana yateranye nta n'umutwirwana yatumye kujya kurasa abantu ba MONUSCO. N'ubundi igihe baraswaga hano mu minembwe nta mutwirwana wagiye kubarasaho, iyo araswa baba barasohoye icegeranyo.
Kuri uyu wa kabiri ubwo yari mu ruzinduko mu minembwe, Madamu Cecilia Piazza uyobora MONUSCO mu ntara ya Kivu yasabwe n'urubyiruko na bamwe mu bayobozi ba gakondo bo mu minembwe ko MONUSCO yahagarika gahunda yo gusenya twigwaneho kuko ari barindira ibitero bagabwaho na mayimayi. Twigwaneho ishinja MONUSCO ko ishaka kuyisenya binyuze muri gahunda zayo zo gufata bamwe mu bagwanyi bakabavana mu minembwe bakabajyana muri Uvira mu buzima busanzwe. Kuva muri uyu mwaka 2022 abagwanyi barenga 50 batwigwaneho Gumino ndetse na Mayimayi Buhiru bashize imbunda hasi baja mu buzima busanzwe banyuze muri MONUSCO. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio y'Abanyamerika, ijwi rya Amerika, iranenga icyemezo cy'urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi, CNC, yo kuguma ifunze imirongo ya FM zayo muri icyo gihugu. Ibi ijwi rya Amerika ribivuze nyuma yuko kuri wa gatanu umuyobozi w'urwego CNC Vestine Nahimana yavuze ko gufungura imirongo y'iradiyo mu Burundi atari bya vuba. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru nibyo atugezaho.
Mu kiganiro abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu bahaje abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu cerekana aho leta y'u Burundi ihagaze ku bibazo bikomeye kandi nkora mutima ku gihugu. Uburundi bwarerekanye ko butarota bwugurura radio y'Abanyamerika ijwi ry'Amerika vuba. Imirongo ya FM y'iyo radio irugaye mu Burundi haraheze imyaka 4. Vetin Naimana arongoye urwego CNC rucungera ingene bimenyesha makuru bikora muri icyo gihugu niwe yabitangaje ku izina rya leta.
Kuvyerekeye iyo radio rero Patrick Nduwimana yarondegwa n'ubutungane akaba mbere yaranaciriwe urubanza mugabo nubu akiriko akorera muri iyo radio ayivugiramwo nkuko umenga ingingo ubutungane bw'u Burundi bwafashe ntakima mu maso y'abarongoye iryo radio. Tugasiba kubabasaba ko bomuturungikira ingingo ubutungane bwafashe igakurikizwa. Twabonye rero yuko iyo radio hataragera ko kuronswa uhusha bwo gusamiranira hani wacu mu Burundi. Igisigaye nuko iyo radio yomurekura kugira ngo urwo yaciriwe ruje mu ngiro ayo ibone gusubira gukorera hano mu butaka bw'u Burundi.
imigenderanire hagati y'Uburundi n'ijwi ry'Amerika yatanguye gutosekara igihe cy'amatora yo kwemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Icyo gihe iyi radiyo muriko murumviriza yarahagaritswe vy'agateganyo hanyuma ihava irugagwa burundu. Yagirijwe ko ibiganiro vyayo bihengamye kandi ko iha ijambo abenshi mu batavuga rumwe na leta. Ibiganiro vyarabaye hagati y'izo mpande zibiri ariko gushika n'ubu ntaco biravamwo. Aho bigeze, ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika buriyamiriza ivyo vyagirije. Iradiyo ijwi rya Amerika ryashize habona itangazo aho ubuyobozi bwayo bwemeza ko ivyagirije urwego sentse rwegeka ku ijwi rya Amerika ari vyagirije vya politike bitega na gato iyo radiyo mpuzamakungu. Iryo tangazo ribandanya rigira riti: ingingo ya leta y'Uburundi yo kubandanya yugaje ijwi rya Amerika no kubuza abakozi bayo bari mu Burundi gukorana nayo isubiza inyuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Iryo tangazo rirongera riti: ijwi rya Amerika rirangwa no kutagiraho rihengamiye mu kumenyesha amakuru kandi rishigikiye itangazamakuru ataho gegamiye. Ijwi rya Amerika risozera rihamagarira leta y'Uburundi kugurura iyo radiyo n'imirongo yayo ya FM. Ubuyobozi bwayo bwagize buti: duhamagariye leta y'Uburundi gusubira kureka ijwi rya Amerika igakorera mu Burundi, gutyo abanyagihugu bico gihugu bakaronka amakuru ashikirizwa atagutinya igitsure no kwirimbura bikumira ubunyamwuga. Niko ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika bumenyesha. Ijwi rya Amerika rivuga kandi ko amakuru rishikiriza abarimwo impande zose atohojwe neza kandi ariyo abanyagihugu babereye kuronka. Aba banyagihugu ijwi rya Amerika ryabahaye ijambo kugira ngo bagire ico bashikirije. Bo co kimwe n'abamenyesha amakuru bagenzi bacu bari mu Burundi bemeza ko banyotewe amakuru y'ijwi rya Amerika ndetse ko hagikenewe n'ibindi bimenyesha amakuru vyigenga, kuko kubwabo abamenyesha amakuru hari inkuru bakora ko bagasha. Bashikiriza ko kubuza amaradiyo mpuzamakungu gukorera mu gihugu bisubize inyuma ubwigenge bwo gushikiriza amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Abo banyagihugu bavuga ko n'ubu ariko bakironka amakuru y'ijwi rya Amerika biciye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi ayo makuru ahana hanwa ko
ivyo benshi bumviriza turazumviriza.
Umunyagihugu yayashaka canke yayareka arayumviriza
yuko ntatangaza amakuru rihari n'ubu ba yo yaronka canke ayabona canke yabone ibiriko birahakorerwa ntamwitegambyo yuko yorondera inkuru ngo ayitange canke ipfuko. Amaradiyo uratsa mwamwe ntakivuga yego cyane akajo kari kahari ijwi rya Amerika ryaratohoza inkuru kandi kavuga inkuru iri ku kivi na BBC urazi ko yakora inkuru ikarondera amakuru kandi ikavuga amakuru yose ashoboka. Demokarasi none amamenyesha amakuru batafise umwanya cyane bategereje umva ariho demokarasi yiseye tufize mu gihugu cyacu.
Muntu umengo umwuga utera usubira inyuma uretse yuko n'abantu umuntu aja kuba
yamara. Iyindi radiyo zugariwe rimwe yabongereza BBC iheruka kwemererwa gusubira gukorera mu Burundi naho itaratangura gusamirana. Naho biruko raporo y'urutonde wa RSF umuryango mpuzamakungu w'abamenyesha makuru utagira imbibe werekana ko Uburundi bwateye intambwe mu bwigenge bwo kumenyesha makuru uyu mwaka rigereranije no mu myaka itatu iheze. Reporter Sans Frontiere igihe yashira ahabona ico cegeranyo yaseguye ko amanota meza Uburundi bwaronse ari kubera irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze igihe bafunzwe iyugurugwa rya BBC hamwe n'utwigoro twa president Evariste Ndayishimiye two kuganira n'abamenyesha makuru. RSF ryateye intege Uburundi kugurura ni radiyo ijwi rya Amerika. Uburundi bwasubiye gutangaza ivyo mu gihe icizere cari cinshi kubera urugendo mukuru w'igihugu yaheruka kugira muri Amerika mu nama y'ishami mpuzamakungu ONU. President Evariste Ndayishimiye yamenyesheje avuye muri ubwo rugendo ko yabonanye na mugenzi we perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kandi ko baganiriye ibibazo nkora mutima. Gusa ntawuzi ko ico kibazo cerekeye igurugwa ry'ijwi rya Amerika bakivuganye. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru. Mu Rwanda ho ku nshuro ya mbere hari umugabo umaze gushinga ikigo cyita ku bari muri icyo kigero. Iyi ni gahunda itari imenyerewe muri iki gihugu. Bwana Steven Munyejabo washinze iki kigo Iwacu Dignity Home Care afata abageze mu zabukuru bakakibamo akabishyuza ikiguzi cy'ibyo yabatanzeho buri kwezi. Eric Bagirubusa yagiye kukireba.
Iwacu Dignity Home Care ntabwo ari ahantu umuntu ajya kujugunya umubyeyi we, nta nubwo ari ahantu umuntu ayikuraho umuntu.
Turi ku musozi wa Jabana i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, turaganira na Bwana Steven Munyejabo, inzobere mu kwita ku bageze mu zabukuru. Bwana Munyejabo ni umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada, akora imirimo yo kwita ku bageze mu zabukuru. Ni naho yakuye igitekerezo cyo gutangiza iyi mirimo mu gihugu cyamubyaye, ahita ashinga ikigo yise Iwacu Dignity Home Care.
Nyuma yuko nari maze kwimukira mu gihugu cya Canada, ni igihugu nagezemo nsanga abageze mu zabukuru bitabwaho neza, bakitabwaho n'abantu babihuguriwe, abantu b'abanyamwuga, ku buryo nabibonye bikantera nk'ishyaka ryiza cyangwa ishyari ryiza. Aho usanga umuntu amasaha 28 hari abantu bashinzwe ubuzima bwe, hari abantu bashinzwe kureba uburyo impinduka zimubaho ku mubiri, bikaba byagezwa ku baganga, bikaba byagezwa ku ivuriro, ku buryo ubuzima bwe budashobora kugira akantu kabuhungabanya.
Munyeza abona abo bafatanya mu mirimo yo kwita ku bageze mu zabukuru, bakira abaturage b'ingeri zose zibagana. Uwinjira muri Iwacu Dignity Home Care asabwa kwishyura ikiguzi cy'amafaranga y'amanyarwanda 500,000 kuri buri kwezi. Aya navamo amafaranga y'icumbi, amafunguro, guhemba abakozi n'ibindi bigenda mu kwita ku bagana Iwacu Dignity Home Care. Ni serivisi idasanzwe mu Rwanda kandi ni igiciro gishobora kumvikana nk'igihanitse kuri Munyejabo.
Ntago nibwiye ko ari 500,000 ari byinshi ku banyarwanda, ahubwo narebye ikiguzi cy'ibyo ngiye gukora. Ubusanzwe nguhaye nk'urugero, nkaho njye nkora muri Canada, umuturage umwe yishyura 800,000 ku kwezi by'idolari rya Canada. Ayo uyashyize mu manyarwanda wakumva ko ari miliyoni nyinshi zirenga 5,000,000 ku kwezi. Ariko wanareba ikiguzi cy'ibintu bimutangwaho ugasanga koko bya bintu birakwiriye. Rero icyo nahise nihutira kwiga no kwiga uburyo ari amafaranga n'iriya service imanuka ikajyana n'ubushobozi bw'umunyarwanda. Kuko harimo uwo mutima wo kugira ngo abanyarwanda bari abanyarwanda batabona iriya service bayihabwe, nicyo kinini uyu munsi dufite nk'intego yacu.
Ijwi rya Amerika igera mu kigo Iwacu Dignity Home Care, yahasanze abantu batandukanye. Muri abo barimo umukecuru Clotilde Manirakiza w'imyaka 70 y'amavuko. Manirakiza wo mu karere ka Ngoma iburasirazuba bw'u Rwanda ari mu bazatura by'iteka mu kigo Iwacu Dignity Home Care. Afite uburwayi butandukanye bumufatanye n'izabukuru. Yatubwiye ko nyuma y'igihe gitageze muri iki kigo yatangiye kubona impinduka mu mibereho ye.
Kubera aya maso sindeba neza, ariko si meze nk'uriya musaza nanone. Hari ubwo nsohoka nkagendera kuri izi nsinga nkatembera, ubundi nkagaruka nkaryama. Hano banyitaho, ariko aho nari ndi ndi umupfakazi. Nari mbayeho mu mibereho mibi, turetse utwuzukuru twanjye tubiri twamvomera amazi kubera iki kibazo cy'amaso, bakateka bakaba aribo bashakira icyo kurya. Hari ubwo banze kujya kuvoma nkabwirirwa nkanywa nk'agakoma.
Uyu mukecuru yageze muri iki kigo kubw'abagiraneza, abanje gutwenga. Manirakiza yizera ko kuva yaragize amahirwe yo kwitabwaho ashobora kuzasaza atanduranya.
Ku mbaraga z'Imana icyatumye ngera hano, nzagira amasaziro meza.
Ese ubona nk'umuntu w'Ingoma wese mu mwarimu bayeho kimwe yabasha kugera hano mukecuru?
Umva abantu bahari ni benshi, ariko kugira ngo wabone ubushobozi bwo kuwageza muri kino kigo nicyo kibazo. Nk'uko nanjye nageze muri kino kigo, nabo babonye ubushobozi leta yabafasha bakagera hano.
Ibi ni ibikorwa bitamenyerewe ku butaka bw'u Rwanda, ariko bisaba igishoro no kwihanganira ibigendanye nabyo. Kuri Munyejabo akabwira Ijwi rya Amerika ko kwikubitiro abamugana bitagoranye cyane kubyumva.
Kuba abantu bagiye kwibona mu kintu gishya batigeze bumva, batigeze babonana undi muntu, bitwaye iminsi. Ariko icyiza ni uko abari bakeneye serivisi yacu benshi barabyumva vuba, ntago biri gutinda ko babyumva.
Ikigo Iwacu Dignity Home Care gicumbikiye abageze mu zabukuru bahaba mu buryo buhoraho bagera muri 3. Ubuyobozi bwacyo bwa Ijwi rya Amerika ko mu bihe bitandukanye cyakira abakigana bakomotse hirya no hino ku isi, barimo nabo muri diaspora bafite ibibazo by'uburwayi, bakamara igihe gito bagataha. Mu Rwanda ubusanzwe hari hazwi ibikorwa nk'ibi by'abita ku bageze mu zabukuru bigakorwa n'abihaye Imana ndetse n'inshike za genocide zigeze mu zabukuru zitabwaho kuri gahunda ya leta. Ku munsi nk'uyu mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abageze mu zabukuru, umuryango w'abibumbye uteganya ko mu myaka 30 iri imbere kimwe cya gatatu cy'abaturage bo mu bihugu byateye imbere bizagira abaturage bari hejuru ya 60% kandi ko 10% byabo bazaba bari hejuru y'imyaka 80 y'amavuko. Umuryango w'abibumbye ugakomeza gushishikariza abatuye isi kubahiriza uburenganzira bw'abageze mu zabukuru babaha ubwisanzure bukwiye. Ahabugirusa ijwi rya Amerika ikiganiro.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofe ndagusabye sha shoferi tubandanye twari ko turajya
na mama siwezi siwezi atapima kwenda mwele njia kwanza hata wewe na mtoto wako mtokee mgari yangu mimi nirudi kwa mimi natoka juu ile njia siwezi atapima kuingia ndani
ariko manaya
antuka bitawezekana
umwana wajagiye gutangura ishuri no munsi muhumuro mfasha shofe nashobora gusima munsi wa mbere
manake wako nasikia hata rafiki yangu mimi natumika naye kazi moya mwele njia bali mukili na pekwa nataka mimi niende ewa munisamee kabisa
Jiza mahirwe we Combo Taxi yange tsabanga harwose ntagombye kwirwa nkubita maguru ngo nje kwisanga muri gara.
Oh papa.
Chef bitse. Ngiye kibazo rwose. Ngiye muhumuro kandi rwose ayo ngomba kwishura na amafaranga ati. Ngiye ntege twishane. Kanda kongeje kirese. Yatipete. Asanaga hanga riko ngo prestasi. Akagahungu kawe ndabona kwiga kuri rya shuri ry'iwacu rwose muhumuro. Cha warebye kuri iri rya shuri ry'iwacu. Ni ryo rya mbere muri aka karere.
Ngawe uwa mugabo we nkubu kubera iki wubahuze ukamvugisha kandi ibi byose ari kubera mwebwe abantu bimuhumuro.
Kwebwe.
Madame Biki, ibi byose se kubera kajagari kiwanyu muhumu. Abantu mudashobora gucungera umutekano iwanyu mu maziki mwe. Nkubu umwana wanje agira sibishuri umunsi wa mbere kubera amabarabara yanyu yuzuyemo abagizi banabi.
Ariko ngo umutekano muki wacu.
Sasa sija papa, mie sitapima hata kukamata ile njia sino shiboto tunakufa.
Urumvise na shoferi kwa bivutse mukanabura no kurabira akaroro keza iwacu rusange.
Mwebwe iwanyu rusange twabigera hiki.
Irusange niho hambere mu gucungera umutekano muri aka karere. Niko karo rero. Atari mwebwe muguma muza kugitobera gusa hari kindi.
Ngwa. Mata ubyo ugura byumva wowe.
Ibiki kintu.
Umva muhumuro nayo yagira amahoro yetaba rimwe bwa banyarusange mudasiba kuzana ibazi wacu.
Twebwe.
Humba.
Je
numvumenga umwe wese yopfuma gi kwiwundu kwiwe akironderera umutekano kwiwe ibyo byo kuja hamwe wapi
mama usisabu kama kuna proverb ambayo inasema l'union fait la force unasiki na sisi sote tukijikamata tunajia fasi moja tunaongea kitu kimoja hakuna kile kitatushinda kwa yote ambayo tuko tunatafuta
unasiki wewe mumbire boss chofe mumbire
mama hapana mama nisikie kidogo haujieneze wewe mwenyewe hakuna mtu mwenye anaishi peke na anajieneza Na ile probleme ya insécurité tuko nayo haiko tu yetu shipeki ni yetu sisi watatu nasikia kisi tuko bajirani na lazima jirani ni ndugu si ndio balabala yangu iko na shida maki yako itapata shida unaona lazima tuikale facilement tusikilizane si wote tupate sécurité mabalabala tuju tupate kisi ya kuishi pamoja si ndio joni na tuwezi kala fasti moya kila mtu kingambo yake afanye kenye anaza fanya tu tutafute amani tuishi na amani vraiment
ubwo nawe urashaka kuva ko nkatwa abaturage basanzwe bo hasi hari ubushobozi twagira bwo kugira uruhare mu mpinduka muri ibibazo by'umutekano rufite muri aka karere
none nkubu na jewe ninda n'indesho no hava mpagarara imbere y'abantu ngo ndiko mvuga ibintu by'umutekano
ndiyo mina basikia hata kama hatuna ile pouvoir ku décider mais quand même tunaweza contribuer par exemple unajua kama tunaweza jitia fasi moya tunaandika lettre tunasinye. Tunapatia wakubwa wetu waipeleke juu. Tuangalie bale watatujibia nini juu.
Ahubwo mwarize tukita tubikora. Iyo barua tukayandika tugasinya. Ahubwo tukashira nabantu bose bari
muri. Tukame nabambilisha ukweli vraiment. Tibakie hivi.
Tushobora kugera kure
kuko kwanza namuacha atatwenda tasetu tubambie.
Reka David nikaye umwana urupapuro. Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12 na 20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Barakoze bagenzi bacu bo mu biyaga bigari batugejeho ikiganiro Combo Taxi. Ejo kuwa gatanu Burundi bwongeye gufungura imipaka buhana n'u Rwanda yari ifunze kuva mwaka 2015. Abinjiraga mu Rwanda cyangwa basohokaga bajyaga bagomba gusaba uruhushya rwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku mipaka y'u Burundi nta rwasabwe. Desire Hatongimana akomeza inkuru.
Karakamwemwe ntangere ku ngenzi zije mu Rwanda zivuye mu Burundi eka no kuzinjira mu Burundi biturutse kurusha zahora zisabwa kuva uno munsi rutari ngombwa. Sibo Nshuti Eric akora akazi ko kwikorera imizigo abo bita bakarani. Yashitse Burundi atwaje umuzigo wari kwaraje Burundi. Yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko yashimishijwe n'ingene yakiriwe.
Nagiye mbona ibintu nta kibazo biteye pe. Cyo banyakiriye nyine abo twamaga dusabana bose mbona bangiriye ubwuzu banyakira neza nta kibazo. Nanafunguye mbanyeretse aho maresitora ndafungura nta kibazo.
None ushitse kuri diwani y'u Burundi ntacyo bagusabye?
Ushitse kuri diwani nyine ubona bintwaje baretse barangije guteza duhita turambukana nta kibazo.
No ku mupaka wa Ruhwa mu ntara ya Cibitoke bari banezerewe kubona umupaka wugururwa. Kwizera Imana Dieudonne yizera ko bagiye kwisunundura mu buzima bwabo.
Kandi dufise akazi ga Kenya cyane bitewe nuko haca abantu ba Kenya b'imparugo kuko hariho benshi bari bicaye bari bafise akazi cyane cyane hari ingo zaza abuza abagabo babo bari baragiye hakujya ku mbuzo kubura akazi bamwe mwe batwabonye ko baragaruka kuko bumvise yuko hongeye kumera neza na cyane cyane kuko tugiye kuronka akazi kuko urabona nawe ahuri urabona ko nago ahora wasanga abantu bangana nkuko.
N'abakora akazi ko kuvunja amafaranga bamenyesheje Ijwi rya Amerika ko biziye ko inzara batewe na COVID-19 hakiyongera ko ifungwa ry'imipaka y'u Burundi igiye guhera. Nzabona Impajan yizeye ko ingenzi bukiye buke ziziyongera akazi kakaboneka.
Urumva hafunguye bica bisaba ko abantu bongera kunyura ngaha bakajya muri Kenya bakajya i Buganda guhiga ibidandazwa kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke. Natwe nyine bacatunyura ko bakaturondera ko nk'amadolare yo kujya kurangura ibidandazwa n'andi mafaranga babifashisha mu Rwanda yo kwishyura amatike y'imiduka. Bizogenda biza gake gake byose no gushimira Imana kuko ariyo byose bikora.
Imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda yarigiye kumara imyaka 3 yugaye. U Burundi bwamenyesha ko budashobora kugurura imipaka mu gihe u Rwanda utabahaye abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza kugenekeza ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka 2015. Ariko abategetsi b'u Burundi guhera kuri president Ndayishimiye bama bamenyesheje abarundi n'amakungu ku biganiro hagati y'ivyo bihugu biriko biragenda neza. Naho imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yari yugaye nticabujije ko u Rwanda rufungura imipaka yago n'u Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Naho rero ingenzi zasanze imipaka ifunguye abatari bake baratangazwa n'ivyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta mu ntara ya Kayanza ku banyagihugu no kubamenyesha makuru. Alain Diomède Nzeyimana yamenyesheje ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda kugeza kuri uno wa gatanu yugaye.
Imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi imeze neza mugabo kugira ngo yuguruke neza ijana ku ijana hari ikintu leta y'u Burundi yasavye. U Burundi bwasavye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashikirizwa ubutungane bw'u Burundi. Ibyo bitabaye ibyo byose abantu bari bagenda bavuga ngo imipaka yuguruwe nibizoba.
Ibyo biruko mu gihe amakuru twahawe n'umwe mu bategetsi b'igipolisi kijejwe kugenzura imipaka PAF bene amakuru twakuye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuri uno wa kane ku mugoroba yatumyeje ko imipaka yose u Burundi buhana n'u Rwanda izo bayuguruye guhera kuri uno wa gatanu igerekezo ya 30 kwezi kw'icenda kandi niko vyari biri. Umutegetsi wo muri PAF yatumyesheje ko bahawe ubutumwa ku munwa note verbal n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu nabo bagasabwa kubushikiriza abo bajejwe kugira iyo ngingo yari hejeye gufatwa ije mu ngiro. Desire Hatungimana kukanyaru mu majepfo y'u Rwanda ku bwije rya Amerika.
Juti mukomeje kudutega amatwi y'amakuru twabagezaga aho kuri uyu mugoroba na hatu yasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro ni nawe wabegeranirije aya makuru. Mu izina rya bagenzi banjye ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.